Yakobo ikigabane cha gatatu. Bavukanye, muri mwebwe ntiyakabe benshi barondera kuba bigisha. Muraze ko tuzocirwa urubanza roti z'abandi. Kuko twese dutsitara muri vyinshi. Umuntu wese adatsitara mu vyavuga, aba ari umuntu atunganye rwose. Ashobora no kuganza umubiri wiwe wose. Iyo twambitse iminyororo mu minwa y'ifarasi, kugira ngo zidukurikire, duhindukiza n'imibiri yazo zose. Kandira n'amato naho yoba manini manini nate agakubebwa n'umuyaga uhuta cane ingafe n'ahari ntondo cane nizo ziyerekeza aho abayatumbereza bagomba n'ururimi nikoruri n'urugingo rutoya rukirarira ibikomeye labishamba naho ryoba riri nirite ridomekwa n'akariro gake ururimi n'umuriro nikibi kingana n'isi. Ururimi rwashizwe mu ngingo zacu rumanya umubiri wose rudome ku kubaho kwacu kose narwo ruba rwadometswe na Gehinomu kuko amoko yose y'ibikoko n'ibiguruka n'ivyikwega n'ivyo mu kiyaga bigundwa n'abantu kandi barabigunze ariko ururimi nta muntu yoshobora kurugunda nubwo bibucambagirana rwuzuye ubumara bwica urwo nirwo dushimisha umwami data wa twese kandi nirwo tuvumisha abantu baremwe mu ishusho y'Imana. Mu kanwa kamwe havamwe umuhezagiro n'umuvumo. Bavukanye, ivyo ntibikwiye kumera bityo. Mbega iriba ryo tudubiza amazi aryoshe nayo mu rurazi mu mbi zimwe. Bavukanye, mbega umusukoni washobora kwamayerayo, canke umuzabibu wo kwama isukoni, niko amazi y'umunya adashobora kuvamwa yaryoshe. Ninde muri mwebwe w'umunyabwenge kandi w'umuhanga, niyerekanisha ibikorwa vy'ingeso nziza mu bugwaneza bufatanije n'ubwenge. Ariko namba mugirisha ry'inkazi mu mitima yanyu mugakunda kwirema ibice nimwirate mubesha mucumura kukuri ubwo bwenge sibwo bwururuka buvuye mu ijuru ariko ubwisi ubwo abantu nubwo abadayimoni kuko ayishari riri bono kwirema ibice ariho umuvurunganuri n'igikorwa kibi cyose ariko ubwenge buva mu ijuru ijya mbere buratunganye kandi nubwo amahoro burengenga bukunda kugirwa inama bwuzuye imbabazi n'imbuto nziza ntibukekeranya ntibugira uburyarya kandi imbuto zo kugororoka zibibwa mu mahoro n'ababanguranya.